Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Njuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi ni kuwa mbere itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Kindi gice cy'intego buru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rw'u Rwanda.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku kamaro ko guteza imbere urwaruka mu gusozera ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi FPR Inkotanyi byarangiye ku munsi wa gatandatu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye umugambi wo gusubira kubandanya ibikorwa by'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika mu buseruko. Aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijambere. No ku makuru yerekeye inkino mu karere turagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Bakoze Fidel, ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo kuva mu mwaka w'1994 ejo ku munsi w'Imana ryarasubiye ibikorwa byayo byo gutora uzosubirira Perezida Jacob Zuma. Amatora ahambaye kuri kazoza k'uwo mugambwe hamwe n'igihugu cyose. Abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza ni cegera cy'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma, yigeze kuba umutambukanyi wa Perezida Jacob Zuma kandi yahoze atwara n'umuryango w'umwe bwa Afrika. Ibikorwa byo gutora byari byatekanijwe ejo ku munsi w'Imana, mu nyuma byungururizwa kuri uyu munsi wa mbere. Inyuma yaho hongera hafatwa iyindi ngingo yuko bikwiye kubandanya ejo ku munsi w'Imana nyene. Gushika ubu ntibiramenyekana uzosubirira Zuma ibiza kuva muri ayo matora, turabashikiriza mu biganiro byo hanyuma. Uburusiya bwatangaje kuri w'Imana ejo ko ikigo CIA cya Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu cyaburiye abategetsi b'u Rusiya mu kubaha amakuru y'ibitero by'iterabwoba byariko birategurwa n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu gisagara cya St Petersburg muri icyo gihugu cy'u Rusiya nyene. U Rusiya bwavuze ko Perezida Vladimir Putin yatelefonye Perezida wa Amerika Donald Trump amushimira kuri ayo makuru yatanzwe n'ikigo CIA. Ibiro bya Perezida wa Amerika na byo White House byatangaje ko amakuru yatanzwe na Leta Zunze za Amerika yatumye abategetsi b'u Rusiya bafata abiyahuzi batarakora ibitero byari guhungabanya bigahitana abantu batari bake. Nta mu Rusiya yafuye kandi abiyahuzi barafashwe, ubu bakaba bari mu ibohero muri icyo gihugu cy'u Rusiya. Abategetsi b'u Rusiya bavuga ko bafashe ibisasu biturika byari gukoreshwa muri uyu mugambi, inkoho, amasasu hamwe n'inzandiko zibiba urwanku. Inama ya ONG amahoro n'umutekano kuri uyu munsi wa mbere niho itegekanya gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yemeje ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israel. Igihugu cya Misiri nicyo cyasabye iryo tora. Iyo integuro y'itegeko ifise amahirwe make kwemezwa kuko Amerika isanzwe ifise ububasha bwo kuyiburizamo. Iyo integuro y'itegeko rero ivuga ko ivya Yerusalemu bibwirizwa gukemurwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo ya Amerika. Urwo rwandiko rwemeza kandi ko ingingo yose canke icyemezo cyofatwa kuri Yerusalemu atabushobozi gifise mu bijyanye n'amategeko kandi gikwiye gufutwa. Isirayeli yihaye igice cy'ubuseruko bwa Yerusalemu mu ntambara y'umwaka w'1967 mu nyuma yemezwa nk'itegeko rigira icyo gisagara cyiranda umurwa mukuru wa Isirayeli udakwiye kugaburwa. Iyo ngingo ntiyigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalestina bemeza ko Yerusalemu ari wo uzoba umurwa mukuru wabo muri kazoza. Umukuru w'igihugu cya Honduras Juan Orlando Hernandez niwe yatangajwe kuri w'Imana ejo ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yokuwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe guheze amatora yabaye mu amahane menshi inyuma yaho amajwi asubiriye guharurwa ukundi gusha. Haraheze ukwezi abanywanyi ba Salvador Nasralla yahiganywe na Perezida Hernandez biyamiriza amatora bavuga ko yabayemo ubusuma. Amasaha make imbere y'uko sentare nkuru ijejwe by'amatora muri ico gihugu itangaza ibyavuyemo, Nasralla yaciye afata indege yihutagana hano muri Leta Zunze za Amerika ahategekanya kuri uyu munsi wa mbere kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Amerika Luis Almagro, akahabwa n'umubonano kandi no muri Departement ya Leta Zunze za Amerika. Hernandez w'imyaka 49 y'amavuko yatahukanye amajwi 42.95%, mu gihe Nasralla bahiganywe yanka mbere n'ibyavuye muri aya matora ahabwa amajwi 41.24%. Imbere yo gusozera biyahuzi babiri bari biyambariye ko bombe ziremereye cyane barateye ejo ku munsi w'Imana urusengero rwahitwa Quetta mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan, bica abantu bashika 9 bariko barasenga mu mihana ibamwo inkwehwa z'abakristo. Abategetsi hamwe n'abaganga bavuga ko abagore hamwe n'abana bari mu bafuye muri ico gitero cyabereye ku isengero rya Bethel Memorial Methodist Church hagati muri ico gisagara. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wamaze kwemanga ko ariwo wakoze ico gitero.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Inama mateka muryango wa Afrika buseruko iratangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere. Yari imaze amezi arenga 6 yaracerewe gutangura kubera igihugu cya Kenya kitari bwarungike abashingamateka 9 bagiserukira. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko itangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere yabwirizwa kuba iri kwirakora ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Igihugu cya Kenya kimwe muri 6 bigize uwo muryango ahanini nico catumye ibikorwa bicererwa. Ivyo bikaba byatumwe nuko ico gihugu kitari bwaheze amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'izindi nzego nk'inama nshingamateka. Iyo ni nayo yabwirizwa gutora no kwemeza abashingamateka 9 baserukira ico gihugu ugo mona amashingamateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bashingamateka 9 bavuye batogwa muri indwi heze, barimo 5 bashasha n'abane bahora muri ivyo bibanza. Mu kwezi k'umunani guheze utwari inama nshikiranganje y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yaseguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo cy'iyo nama nshingamateka. Honorable Arhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubuganda. Ate kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa YASE, Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka 9 bagiserukira. Kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta n'umwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi cyari cyatebeje ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka igira 4 ya YASE ni igihugu ca Sudani y'Epfo. Ico naco cyari cyahejeje gutora bagiserukira mu kwezi kwa 5, ariko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'ico gihugu Perezida Salva Kiir. Haciye haba umunyamategeko aturuka muri ico gihugu yitwara muri sentare nkuru y'uwo muryango avuga ko bagenywe hatisunzwe amategeko. Iyo sentare yavuye isanga hari amategeko atakurikijwe maze kirahagarika iyo ngingo. Vyabaye ngombwa ko mu kwezi k'umunani ayo matora asubigwamwo maze baratorwa ukuri kwamye bemezwa n'inama nshingamateka y'ico gihugu. Ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda, Uganda na Tanzania vyovyo vyari vyararungitse abashingamateka babiserukira hakiri kare. Guhera kuri uyu wa mbere iyo nama nshingamateka izo bigizwe n'abashingamateka 54 kuko hiyongereyemwo igihugu ca Sudani y'Epfo. Igihugu kimwe giserukiwe n'abashingamateka 9. bitegekanijwe ko abashingamateka bose bamaze kurahira baca batora utwara iyo nama shingamateka muri iki gihe u Rwanda negwa ruramukiwe gufata ico kibanza abashingamateka baturuka muri ico gihugu bashize imbere uwitwa Martin Ngoga ari muri bane bahora muri iyo nama shingamateka y'akarere uwo munyamategeko yahoze ari n'umushikiriza manza mukuru mu gihugu ciwe naho biruko hari n'abandi babiri bariko barasha hirya no hino biyamamaza bashaka ico kibanza abo nabo n'umushingamateka w'umurundikazi Leontine Nzeyimana yahora ari umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe ibibazo vy'akarere ka Yase ubundi nawe ni Adam Kimbisa aturuka mu gihugu ca Tanzania yahora aserukira ico gihugu muri iyo nama nshingamateka ubwiye gusubirizwa kuri iyo ntebe nawe no mushingamateka Daniel Kidega aturuka mu gihugu cy'u Buganda sijya mbere iyo nama nshingamateka ya Yase icererwa kujaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu naho nyene yaracerewe mu kirengo cy'amezi arenga icyenda byari byatumwe naho nyene n'igihugu cya Kenya kitare bwatore abagiserukira
umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR inkotanyi ku munsi wa gatandatu wongeye gutora President Paul Kagame nk'umukuru wawo akimara gutorwa Perezida Kagame yemeye ihinduka ku gihugu cy'u Rwanda uko ibihe bizogenda birakurikirana umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa dufite idonido kuri iyi nkuru
ariya ni amajwi umukandida nyakubahwa Paul Kagame yagize amajwi 2340 ku bantu 2342 batoye bihwanye na 99.99%.
Madame Marie Rose Mureshya Nkwano mu Rwanda cyaka wa FPR Inkotanyi aratangaza ibyavuye mu matora y'abategetsi bakuru b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa gutegeka FPR Inkotanyi ku mpuzandengo ya 99.99%. Visi Perezida Bwana Christophe Bazivamo yatoye kuri 97.18%. Naho Bwana François Ngarambe we ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yatuwe kuri 97.5%. Ikigaragara cyo kubategetsi bakuru b'irishyaka ntibahindutse kuko n'ubusanzwe muri manda ishize y'imyaka ine no muri aya matora buri umwe yamamajwe nk'umukandida umwe rukumbi kuri buri mwanya. Iyi manda abaturiye bazayimaraho imyaka itanu aho gukomeza ari ine nk'uko byari bisanzwe. Aya matora yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 30 irishyaka rimaze ribayeho. Mu ijambo yageje ku barwanashyaka ba FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanya mwiza mu kongera ingufu mu rugamba rwo guteza imbere u Rwanda biri mu ntego za FPR Inkotanyi yiyemeje.
Iyi kongere y'inshuro ya 30 y'umwaka wa 30 RPF ibayeho ni amahirwe yo kugira ngo dushobore kongera kwitanga kugira ngo dukomeze imbaraga gushakisha kugera ku ntego n'ubundi za RPF nizo twifuza kugeraho.
Perezida Kagame nyuma yo kongera gutorerwa gutegeka ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yanizeje ko u Rwanda rugomba kugaragaramo impinduka igihe ku kindi.
Twasuzumye imyaka 30 ishize ubwo turatekereza n'indi 30 iri imbere n'indi zabaho za nyuma yaho ariko mfashe 30 yonyine gusa iri imbere byaba na byiza ko niyo 30 ugiye uyicamo ibice ukayicamo ibice nka bitatu ngo ni ukuvuga imyaka icumi inshuro eshatu kugira ngo icyifuzo cyacu twese cyaba yuko nibura buri cumi ukuhise muri iyo 30 turebe imbere yacu tuhereho iyo icumi ari twe turi hano dusanzwe hano hari abaje hano ubundi bushya cyangwa bushya bajye bahagera basange u Rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutari urwo basize. Irango niyo ntego, nicyo cyifuzo, ni nacyo nibwira ko umuryango nk'uwacu ushaka gutera imbere ukwiriye n'abanyarwanda n'ibyo bakwiriye ku buryo ibintu bihinduka bijyana n'igihe mu guteza imbere igihugu cyacu.
Ahandi Perezida Kagame avuga ko hagomba gushyirwamo ingufu ni ku rubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza.
Ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda ariko cyane cyane tu iyo yose tukaba shirano mu maboko yabo kumva ko bafite inshingano bafitiye igihugu atari kuba bato gusa kuba bato ni byiza kuba bato abantu bakora neza bakora neza ngira ngo nicyo tubifuriza
nta gushidikanya ko igihe urubyiruko rwakwitabwaho nk'uko byizezwa byazaba akaryo ku batari bake bugarirwe n'ubushomeri imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye muri 2017 bari kuri 35% badafite akazi naho abadafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi yari imaze iminsi itatu ireba uko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu byazagenda mu myaka izaza. Kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga iyi nama banizihiza isabukuru y'imyaka 30 hagaragaye abahagarariye ibihugu by'Ubushinwa, Ethiopia, Kenya na Congo Brazzaville. Abo bose bashimye ibikorwa by'ishyaka FPR Inkotanyi ku iterambere ry'u Rwanda. Hanagaragaye kandi abakuriye andi mashyaka akorera mu Rwanda nabo bakomeje gushimangira ubufatanye na RPF Inkotanyi riri ku butegetsi mu guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Akabagira ubusa ijwi ry'Amerika. Ikigali
mu Burundi aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijambere. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nkadufitiye inkuru kuri ico kibazo.
Komine Gihanga iri mu ntara Kamayimbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera. Muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere. Ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina Nahimana.
Inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46,000 ariko rero urabona uko uburagiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za Gatumba bakimukiriyo za Cibitoke kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene. Inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20 ariko rero inzungu zirakarigwa no munsi ubwiye ugaharura ugasanga nikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi turakunda kukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbi zijyaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane.
Naho igiharo by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya. Ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere. Ibyo bikaza byunyugwa n'uko inka ziherutse kwirukanwa mu ishyamba cimeza rya Rukoko ryahora ari uburaro n'uburagiro bw'inka. Hatungimana Jean Baptiste ni umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga.
Twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu. Mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta icyo kibazo ntiragikemura. Ayo mavillage rero turimo hari haho abusanga bafise metro 15 ku 30 ni ukuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa ntugira aho ubakira inka izo za kijambere. Ariko baravuga kuko twari dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akaborozi bibera.
Mustandari wa komine Gihanga aratahura inyidogo yabo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora. Mustandari Leopold Ndayisaba.
Kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yarahari ubwatsi bwari buhari mugabo uwe abanyagihugu by'ukuri aborozi baramaze kubona yuko atawundi muti atari gutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko.
Umugambi wo guhamagarira Abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta. Ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonne arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu.
Hari itegeko riko ryatorwa ushaje ni ubworozi bwashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu mpongore kuko ugomba korora kijambere ntabacorora zanka zingwiza mu ronko zigenda zitonza umuzo anako n'umuragiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ivyo byose babikingire ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore
abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimo izidatanga umwimbo uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbo Segiova Diodone agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbo igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio izi ya Amerika I Washington DC kumakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda atubwire ku byerekeye amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yari maze iminsi yarasubitswe yongeye gukomeza guhera mu cyumweru gishize hakinwa imikino y'ibirarane wa kane ikipe ya Rayon Sports yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye kuri stade ku Kicukiro ejo kuwa gatandatu kuri stade de la Mitié kumena ikipe ya Kiyovu Sports yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru mu wundi mukino w'ikirarane kuri stade ya Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe ikipe ya Rayon Sports yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere ikipe iza ku isonga ni AS Kigali ifite amanota 16 mu mikino 8 ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sports nayo ifite amanota 16 mu mikino 8 APR FC ikaza ya gatatu ikagira amanota 15 ikipe ya kane ni Rayon Sports ifite amanota 18 mu mikino 7 Police FC ikaza ya gatanu n'amanota 12 Mukura Victory Sports ni ya gatandatu n'amanota 11 ikipe ya karindwi ni Etincelles FC ifite amanota 10 Icumbi FC ni ya munani nayo ifite amanota 10 ku mwanya wa 9 kugeza kwa 12 hari amakipe ane yose hamwe afite amanota 9 ayo ni Sunrise Kirehe FC Bugesera FC na Marine FC ikipe ya 13 ni Musanze FC ifite amanota 8 ikipe ya 14 ni Amagaju n'amanota 7 Biroplace ni ya 15 nayo ifite amanota 7 ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC yo mu karere ka Rusizi ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 4 tukiri mu mupira w'amaguru amakipe abiri azahagarira u Rwanda mu marushanwa ahuza amaclub ku rwego rwa Afurika umwaka utaha yamaze kumenya amakipe bazahura ku ikubitiro mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo ikipe ya Rayon Sports yatomboye Ligue ya Ludique Sport for Africa yo mu Burundi ikipe izakuramo indi muri aya abiri izahita icakirana n'igihangange Mamelodi Sundowns Downs yo muri Afurika y'Epfo mu rwego rw'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika APR FC izatangira ihura n'ikipe ya Anse Reunion mu bigo bya Seychelles ikipe izashobora kurokoka izahura n'izatsinda hagati y'ikipe izari ihagarariye igihugu cya Mali n'ikipe ya Elwa United yo muri Liberia dutereye akajisho muri siporo y'abana bato abanyeshuri bari mu biruhuko binini bakomeje gutozwa imikino inyuranye umwe mu bashinzwe iyi gahunda aratwibutsa imikino bibandaho
bikaba cyane cyane bifasha abana mu biruhuko bifasha n'ababyeyi bifasha mu by'ukuri no kubona impano z'abana muri rusange imikino dufite ni umupira w'amaguru ni basketi ni volleyball ni karate ni atletismu ni taekwondo ni natation ni table tennis ni kung fu ni skating na sketch n'indi mikino yindi ishimisha abana bakiri batoya tugenda duha dukurikije imyaka yabo
iyi mikino yo mu biruhuko ku bana bato izasozwa hagati mu kwezi gutaha kwa mbere mwaka utaha ubwo abanyeshuri bazaba barimo kwitegura gusubira ku ishuri yari Claude Munyandinda I Kigali
tukiri mu karere igikombe cya Sekafa cyararangiye ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Kenya aho igihugu cya Kenya cyari cyakicyo gikombe ariyo cyari gitahiye mu gutsinda Zanzibar amapenalti ane kuri abiri inyuma kw'imigwi y'izo mpande zibiri dashoboye gutsindana mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe mu rukino rw'umupira w'amaguru aho iyo migwi yari yarangije ifite igitsindo ku kindi mu gihe cy'inyuma igihe cy'iminota 90 cyahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru yarashoboye gusubira kwinjiza yose ibitsindo bibiri kuri bibiri hanyuma ikaba yagiye mu mapenalti aho Kenya yatsinze amapenalti ane kuri abiri ya Zanzibar Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi zerekeye umupira w'amaguru akaba ari Bujumbura mu Burundi yararavye urwo rukino watubwira ubugene wabonye gwifashe
rukino mutekano gwari umeze neza urebye ku mpande zose ari Kenya ari Zanzibar ni mupira warubereegisho ni mupira ku mpande zose basa n'abari ba Kenya kweli ari finale harimo ingufu nyinshi ku mpande zose ko batsinda wonda kagombora makabaza ku mapenalty ariho watsinze yabaye Kenya afashije mu n'umunyegori wa Kenya ya Sanyu Penalty tatu n'amaboko yiwe urukino mu cyamake rwari rumeze neza cyane.
Zanzibar yatangaje abantu ingufu zayo zihagaze he kugira irindi shika mu gice cyanyuma.
Ingufu zayo zihagaze kukumvikana kw'abakinyi, abakinyi basa n'abahuriza hamwe n'abakinyi bonyine bari batize ibyo bakora mugabo urebye impanuro nk'umutoza yabaha baraboneka ko abantu basenyera ku mugozi umwe bagahanahana imipira urebye n'ibitsindo bagiye baratsinda byari ibitsindo yerekana ko babereye inyuma bagenda kubitsinda ni kipe yari ipanze gukina umupira wa hamwe atanu umwe bose bari kuguza rumwe atanu umwe avuga tigende mukuru tigenda sunja abandi ndasunja bose bari kuni vimwe nicyo cyabatwaye maka kuri finale.
Naho mu kibanza cya gatatu byagenze gute?
Mukanza cya gatatu Burundi bwatsinzwe na Uganda yari isanzwe yaratwaye igikombe giheruka cya Sekafa ku bitsindo bibiri kuri kimwe novuga cyane cyane ko Burundi bwari bwarushijwe urebye ukuntu bakina abagande berekanye kweri ko muri kano karere kacu bari hejuru mugabo turebe nko kubakinya Burundi bwari bwitwaje hari abakinyi bagiye barasigwa twabona ko bari gufasha ikipe nimere nko kumukinyi bakunda gutaza ya lambaramba akinira mu Rwanda no mu meri biteri mu Rwanda mugabo ugasanga ntibamutumye ko nta wuzi impamvu wowe batamutumye ko nta wuzi ikibazo muri rusange gusa Burundi nabwo bwitwaye neza naho bwari bwageze muri demi-finale.
Yari Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi umupira w'amaguru ari ibujumbura mu Burundi twako turavuga ku gikombe cya Sekafa cyarangiye ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Kenya. Urakoze turagushimiye kuri iki kiganiro.
Sawa namwe murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ari bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'uburengerazuba ECOWAS mu magambo ahinnye y'icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri Afurika y'uburengerazuba. Imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ECOWAS mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja ku itariki ya 10 y'uku kwezi turimo hagati ya Alex Duprez umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID muri Afurika y'uburengerazuba na Marcel D'Souza perezida w'inama nshingwabikorwa ya ECOWAS. Aya masezerano amaze imyaka mu ivugurura ryayo. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka 5 ibihumbi 2015 ibihumbi 2020 azafasha ECOWAS mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokrasi, ubukungu, ubuhahirane, ishoramari, amahoro, umutekano n'amahirwe muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni 31 n'ibihumbi 600 arimo miliyoni 25 n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ECOWAS. Mu muhango wa Abuja harimo na David Young wungirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Nawe yashimangiye ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya Afurika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane. Muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa Afurika. David Young yavuze ko ibikorwa bya USAID byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa Trade Africa, w'ibiribwa witwa Feed the Future, ubuzima Global Health, imihindukire y'ibihe Global Climate Change, n'uwo kurwanya iterabwoba muri Afurika Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership. Kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ECOWAS bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri USAID West Africa na ECOWAS. David Young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose.
Ibyo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashyize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwariko mukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutango rero mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.